Iyi mwumva ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro mu Rwanda, kandi turi no kuri FM 103.4 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu radio inshuti ya bose. Shuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi hano muri studio ya gatanu, kandi ndi kumwe na Fidele Niyongabo mukanya arabagezaho amakuru yo hirya no hino ku isi yabateguriye. Fidele wiriwe neza.
Wiriwe.
Shuti zacu rero, tubanzirize ku ngingo z'ingenzi z'amakuru yo mu biyaga bigari no ku isi. Mu Burundi, polisi y'igihugu yataye muri yombi abasuma bibisha amayeri.
Kubibazo rero babajijwe baremera neza yuko ibyo bintu babikoze, kandi baravuga ko ayo mahera batwaye twobareka bakaja kuyarondera bakayasubiza.
Uyu ni Emil Manisha arongoye igisata cy'amatoza mu gipolisi cy'u Burundi. Muri Sudani, Perezida Omar Bashir yifatanije muri Darfur n'abantu insinzi bamushyigikiye, mu gihe abatavuga rumwe nawe bamaze iminsi mu myigaragambyo yo gusaba ko ava ku butegetsi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imirimo imwe n'imwe ya guverinoma yujuje iminsi 24 ifunze kubera kubura ingengo y'imari yo gukoresha. Mugume rero ku maradiyo yanyu, ndetse n'umuge no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com, radio yacu voa.com, mukurikire aya makuru uko tuyabagezaho. Fidele, rero amakuru aduteguriye yo hirya no hino ku isi, umwanya ni uwawe.
Murakoze. Ngaha muri Amerika, iyugagwa ry'imirimo imwe imwe ya Leta ya Amerika rigeze ku munsi ugira wa 24, uno munsi wa mbere nta bimenyetso bihari by'uko ibintu bigiye guhinduka. Ni mu gihe Perezida Donald Trump n'abademokrati batavuga rumwe nawe babandanya guterana amajambo ku mafaranga Trump asaba kugira akoreshwe mu kubaka uruhome ku nkengera z'urubibe Amerika ihana na Mexique. Abademokrati ntibashigikiye na gato itangwa ry'ayo mafaranga. Mu butumwa yanditse kuri Twitter, Perezida Trump yavuze ko yarindiriye abademokrati impera y'indwi yose irangiye. Avuga ko bategerezwa kurangura amabanga bajejwe ku mutekano ku rubibe na Mexique utegerezwa kubahirizwa. Perezida Trump avuga ko abayobozi bakuru b'abademokrati muri Kongere ya Amerika bashobora gusubira kugurura imirimo ya Leta yugaye mu minota 15. Abo bayobozi Trump avuga n'umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi n'umuyobozi w'abademokrati bari kurushi mu nama nkenguzamateka Chuck Schumer. Abademokrati batari bake baremera ko umutekano ukwiye gukomezwa ku nkengera z'urubibe hagati ya Amerika na Mexique, yamara ko atabintu bisaba ingingo zihutirwa biteye akaga iri kuri urwo rubibe. Babona ko kubaka uruhome ku nkengera z'urubibe na Mexique kuba ari ugusesagura amafaranga. Naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ibihugu bibanyi biriko bisaba gusubira guharura amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu arimwo amatata aheruka kuba muri Congo. Ivyo bihugu bisaba ko hoshigwaho Leta y'ubumwe kugira ntihabe umutekano muke mu gihugu. Itangazo ry'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini n'ibihugu bigize ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afrika mu manuko SADC riraremera Leta ya Perezida Joseph Kabila agiye kuva ku butegetsi kugira itori nyishu ikiye mu mahoro ku matati ku vyerekeye amatora aheruka kuba atera yiyongera muri Congo. Martin Fayulu yatangajwe ko yarangije mu kibanza ca kabiri yarashingishije urubanza muri sentare izeje kubahiriza ibwirizwa shingiro mu mpera zindwi turangije. Yasavye ko amajwi asubira guharugwa. Fayulu yagiriza Perezida Kabila ko yumvikanye na Felix Tshisekedi, avuga ko yari yarangije mu kibanza ca kabiri. Amenyesha ko amasezerano hagati yabo yatumye Felix Tshisekedi atangazwa ko ariwe yatsinze amatora. Kabila ikekwa ko yagiranye amasezerano na Tshisekedi kugira akingira amatungo yiwe utwigoro twa Fayulu two kurwanya ruswa mu gihugu. Urunani rw'abatavuga rumwe na Leta ruyobowe na Martin Fayulu rwarakiye neza itangazo ry'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini n'ibihugu vya SADC. Yamenyesheje ko kudashigikira demokrasi vyoba ari ibintu biteye impungenge zikomeye cane. Abasirikare b'igihugu ca Zimbabwe barungitswe mu bice bimwe bimwe vy'umurwa mukuru Harare, aho igipolisi catanye mu mitwe n'abari mu myerekano yo kwiyamiriza iduzwa ry'ibiciro vy'ibitoro. umenyesha makuru akorera itororokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika Associated Press yatangaje no musi kwa mbere ko amakamyo atatu arimo abasirikare yarungitswe mu gisagara ca Chitungwiza kiri mu manuko bushiri buseruko bw'umugwa mukuru Harare gutana mu mitwe hagati y'igipolisi n'abari mu myerekano vyabereye muri ico gice. Ipolisi mu bice bitari bike vy'umugwa mukuru Harare carashimye uko ibabaza mu maso kugira gishwiragize abantu bashavuye bari mu myerekano baturiye ibigata vy'imodoka bongera batera amabuye igihe bariko biyamiriza iduzwa ry'ibiciro vy'ibitoro. Abari mu myerekano bazibiye amabarabara amwamwe y'umugwa mukuru wa Zimbabwe Harare, ivyo ni nyuma y'ingingo ya leta mu mpera z'indwirangiye y'ukongereza ibiciro vy'ibitoro birenga inshuro zibiri. Tukiri muri Afrika, sentare mu gihugu ca Kenya yafashe ingingo ko abantu batatu bateza gushigwa imbere y'intahe kuvyaha vy'uko bagize uruha mu gitero cihaye inkumbi mu kibanza kiri mu imangazini ku mugwa mukuru Nairobi mu mwaka w'2013. Mucamanza yavuze uno musi wa mbere ko ashimishwa ni ivyemezo vyashikirijwe n'umushikiriza manza vyerekana ko abo bantu batatu bagize uruhara mu gitero c'amazu munsi mu kibanza kirimo imangazini cyitwa Westgate Hotel mu mwaka w'2013. Ico gitero cahitanye abantu 67. Uwikekwa muri ico gitero agira kane yararekuwe kubera ukubura ivyemezo mu guterabwoba Ashabab bariyitiriye itero cyo mu mwaka w'2013. Ico gitero catumye abanyakenya n'amakungu bagwa mu gahundwe. Naho muri Sudani, perezida waho Omar al-Bashir uno munsi kuwa mbere yitavye ikoraniro mu ntara ya Darfur abandi sinzi bamushigikiye bari bakoraniye. N'umunsi umwe inyuma y'uko imyerekano yo kwiyamiriza leta itandukiye ako karere kasinzikajwe n'intambara. Amasanamu kuri televiziyo yerekanye abashigikiye perezida Bashir bariko baririmba amajambo amusaba kuguma ku butegetsi igihe yashika hariko habera ikoraniro ku mugwa mukuru w'intara ya Darfur Niyala. Amakoraniro abiri yo kwiyamiriza leta yabereye mu ntara ya Darfur ku munsi w'Imana, harimo ikoraniro rimwe ryabereye mu gisagara ca Niyala. Iyo ibaye imyerekano ya mbere yabereye mu ntara ya Darfur kuva imyerekano yo mu gihugu cose yo kwiyamiriza intwaro ya perezida Bashir yadutse mu kwezi guheze.
Fidele Nyonga burakoze kuri ayo makuru. Rero ubugumye hano uraza kutwibutsa ingingo zayo z'ingenzi tugiye gusoza. Nshuti zacu, mbibutse ko muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet radio yacu vewa.com. Amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Burundi, polisi y'igihugu yerekanye abo irega kuba mu mitwe y'abajura bakoresha amayeri atandukanye kugira ngo bibe rubanda. Umunyamakuru wacu Raymond Zimana araduye inkuru irambuye.
Umugwi wa mbere werekanywe n'igisata kijejwe amatoza mu gipolisi cy'u Burundi wiba abantu ukoresheje ugwenge ugizwe n'abantu bane biba amafaranga y'abantu bemeza ko bafite inzabo kugira bazigurishe. Commissaire de police Emile Manisha ajeje gisata cy'amatoza avuga ko abo bantu bafatanywe ivyo babesha ko ari nzahabu kandi bemera ko bakora ubwo busuma. Abantu bane akaba aribo bamaze kwitura ico gisata ko uyo mugwe wabivye.
Ka umuntu yita umuzungu akavuga igifaransa, akawundi yita umunyamurenge kazi umukenyezi akavuga yuko ivyo bintu bivuye hariya hakujya muri Congo ko bakeneye gusa umuntu bamaze gusibla ko yoza kugira ngo acabigura mugabo baba bafite ekipe bakora mu mugwi kugira ngo bashobore kuzuruma gutwara amahera abantu. Ibibazo rero babajijwe baremera neza yuko ivyo bintu babikoze kandi baravuga ko ayo mahera batwaye twobareka bakaja kuyarondera bakayasubiza. Ufise abantu rero bamaze kwitwara, umwe bamutwaye $5,000 vy'amadolari, uwundi yaramaze kubaha $10,000,000 z'amarundi, uwundi $2,000,000 n'igice, uwundi $4,000,000 n'igice.
Uwundi mugwi wafashwe n'igipolisi ugizwe n'abantu babiri. Abona b'igipolisi cemeza ko bakorana n'umuntu afungiwe mu ibohero rikuru ry'igitega azi ku izina rya Dive Bakundukize, bagakorera ku rubuga rwa Facebook mu kwiyita ko ari bamwe mu ndongozi zikomeye mu gihugu, bagasaba amafaranga abo bavugana baba bifuza kuronka akazi.
Akababwira ati rungika aya mahera baguha akazi, agaca arungika amahera kuri eco cash bagaca bayashira uwo muntu apfunzwe. Murabona ko narinda babwiye umukuru w'igisata cha Obe ko ari we biyitiriye. Tumaze kubona abandi bubahuka bakiyitirira izina rya nyenicubahiro mukuru w'igihugu aciye kuri ibyo bya Facebook, abandi nyenicubahiro umutambukanye w'umukuru w'igihugu, abandi umukuru w'inama nshingamateka, abandi umukuru w'inama nkenguzamateka, abandi umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, abandi bariyitirira icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka, abandi bariyitirira umushikiranganji w'ubutungane, bose baramaze gufatwa. Hariho n'abiyitiriye kenshi cyane uyu atwara ikigo cya Croix Rouge.
Icyo gipolisi cyemeza ko ubusuma hakoreshejwe ugwenge bimonogoje muri kino gihe mu gihugu cy'u Burundi, gisaba abanyagihugu gusaba uwo wese abatelefonye abasaba amafaranga kubanza kubonana imbere yuko ibindi bibandanya kugira ntiyagire usubira kwibwa henzwe.
Biraboneka yuko hamwe abantu bataravye neza bazokwibwa nibasubiye guhendwa n'abantu babandikiye kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp. Abantu benshi mwisi ibi bintu nivyo biharawe gukora ibyaha, gukora ibibi. Umuntu aje yita izina naho ubuze iryo zina aragutelefonye uramubwira uti banza urindire tubonane, ntuce wemera wagusabye amahera. Abandi nabo bakaza kuvuga yuko bazanye inzahabu bagomba kugurisha ngo bafasha kugira ngo zironke kuri make. Inzahabu zirafise aho zica, amakontwari ariho, ntihagira abantu bose baguhendwa.
Kiretse iyo migwi ibiri ubundi yerekanywe n'igipolisi, n'umugabo azi ku izina rya Focus Twagira Yezu yakora ubusuma akoresheje umwuga wo kunguruza abantu ku ipikipiki. Uyo Twagira Yezu yiyemerera icyaha, yafatanywe n'igipolisi amasakoshi y'abakenyezi 13, ayo nayo akaba yayabiba mu kubegera akayabashikura agaca yongereza umuvuduko w'ipikipiki, abibwe bakabura irengero ryiwe. Mu gipolisi basaba abantu bose boba baribwe muri ubwo buryo ko baza kwitura icyo gipolisi kugira barabe ko ibyabo bo bisubizwa bitari uko naho batunganirizwe yisunzwe amategeko. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika noneho tujye i Kigali mu Rwanda, aho Perezida Paul Kagame ejo yari mu masengesho azwi nka National Breakfast Prayer mu rurimi rw'Icyongereza, yongeye gusaba inzego z'ubutegetsi zitandukanye kurangwa n'ubwuzuzanye mu mikorere. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa.
Muri aya masengesho kubateraniyemo ni umwanya mwiza w'amashimwe ku Mana. Uyu ni Depute Philibert Uwiringiyimana agaragaza uko 2018 irangiye u Rwanda ruhagaze haba imbere mu gihugu ndetse no mu ruhando mpuzamahanga.
Imana kandi yashoboje u Rwanda gutera imbere mu bukungu ndetse runagira umwanya wa 41 ku rwego rw'isi yose, n'umwanya wa kabiri ku rwego rwa Afurika, naho muri East Africa ruza ku mwanya wa mbere mu kwihutisha ishoramari cyangwa se muri doing business tribeship.
Icyifuzo muri aya masengesho ni uko Imana yakomeza gufasha u Rwanda n'abanyarwanda kugera heza. Pastor Antoine Rutayisire mu itsinda Rwanda Leaders Fellowship ritegura aya masengesho yo gusengera igihugu, ijambo rye ryibanze ku mateka ya Yesu cyangwa Yesu n'intumwa ze muri Bibiliya.
Yesu yakosoye cyane mu bigishwa, kandi natwe tugomba gukosora muri leadership, gukosora abantu bashaka kwishyira hejuru bakiyemera bagashaka imyanya aho gushaka gukorera kose. Kirewe ni ikibazo gikunze kubaho cyane, icyanyuma kuri ibyo byo gukosora kinakomeye cyane. Kinajyana n'icyo ndangije, gukosora abanyamashyari n'abagambanyi n'abazana urwikekwe muri ekipe.
Muri aya masengesho yo gusengera igihugu, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yibukije ibintu bitatu igihugu cyagombye kuba kigenderaho ariko bitubahirizwa.
Ubumwe, unity, tubanyaga tuvuga ibyo gutekereza ibintu bigari, ibintu binini tukava mu tuntu dutoya twamanjwe. Cya gatatu bikaba kubazwa gusubiza inshingano dufite nk'abayobozi.
Perezida Kagame akavuga ko byose byashoboka igihe cyose habayeho imikoranire myiza mu nzego zose.
Hagomba kubaho rero uburyo bw'ubwuzuzanye, uburemere bw'inshingano bwo bugenda bwiyongera uko uzamuka mu nzego z'ubwo buyobozi, ariko abo ku nzego zo hasi ntabwo bibavanaho inshingano na busa. Abayoborwa ntabwo bibavanaho inshingano, bafite aho bageza, bakunganirwa nabo bakabona imbaraga ndetse zo gukomeza gutera imbere.
Ku butumwa yageneye urubyiruko muri aya masengesho, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yibukije urubyiruko ko rujya kwiga mu mahanga rugatora y'imico itagize icyo rufasha.
Tubohereza ngo bajye kwiga, bajye kugira ubumenyi, bahayeho ubumenyi. Ntabwo bakwiye gutahana imico imwe, hari n'imico imwe itari nyarwanda, itari nyafurika, bakwiriye kurekeraho iri, bagatahana ibiteza imbere umuco wacu, biteza imbere abanyarwanda tugatera imbere ariko mu buryo bwacu mu buryo kandi buzwi buzima bwiza.
Aya masengesho ngarukamwaka yitabirwa n'abihaye Imana inzego bwite za leta abikora ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yanibukije inzego zateranye ko muri aya masengesho mu mwaka wa 2019 icyakorwa cyose cy'ingenzi kigamijwe ari uguhuriza hamwe bateza imbere igihugu. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
None tujye muri Uganda. Ibibazo byo mu buhungiro ntibivangura, ariko harabo bigiraho ingaruka kurusha abandi, cyane cyane abagore n'abana, nk'uko umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Inyashius Bahizi abivuga. Yasuye abategarugori b'abarundikazi mu nkambi y'impunzi ya Rucinya aganira nabo ku bibazo bahura nabyo.
Tukakwizera miburo.
Kandi wowe?
Nitwa Jennifer. Ni umurundi.
Jennifer, nakwizera mu maze igihe kingana gutanu mu nkambi ya Rukingo.
Mazeho imyaka ibiri n'igice.
Kandi wowe?
Imyaka itandatu. Ni umurundi.
Hano mu nkambi mubayeho gute?
Kiri kubwanje nk'uko mbayeho ngaha mu ikambi. Ndahabaye ariko ntabwo ndahabaye neza, bivanye n'ukuntu abantu bitwa ubu nibo bariko baratureberera, baraduhohotera cyane, baraduhohotera nk'impunzi. Ushobora kugira ikibazo cy'impamvu runaka ukajya kuri ofisi, wagera muri RC bakakubwira ngo ugende muri kafomi, wagera muri kafomi bakakubwira ngo uje muri OPM, wagera muri OPM bakakwirukana. Kenshi bakunze kutubwira ngo impunzi ngo twaramaze gusara bivanye n'ibyo twabonye, ngo ubu nta bwenge bwikwiye tubifize. Aho rero bica bituma twihebura, tugasanga ntaho twavuye nta naho twagiye. Akarorero nkanje tumwa na w'imfuji, nta muntu ufite amureberera. Iyo ngeze hariya anya muri kafomi ngo ndebe icyo bofasha ku mwana wanjye, barambwira ko batofasha. Ikirenze kuri ibyo, twebwe nk'abadamu hari igihe ano masabune baduha y'amezi atatu, hari igihe dushobora kumara nk'amezi indwi ata masabune turaronka. Cyanke baza kuduha amasabune, kubera kenshi bakunze kuduha amasabune y'amezi atandatu bakayaduhera umunsi umwe, ugasanga amasabune y'amezi atandatu bariko baraduha amasabune atatu. Ivyo navyo bidutera kwibaza, ugasanga zino kotegisi dukoresha nazo ziriko zirabura, ugasanga baduhaye amasiripe n'amasabune vyonyene ikotegisi zabuze.
Ndabona ufite umwana arimo kurira, umuhiki atunzwe n'iki?
Nje nkanje fata ibikopi 9 by'isoya. Iyo fashe ibikopi 9 by'isoya rero ndabigendwe zibiri. Iyo birangiye umwana aca bahuko nyene agivyo ndiye, kubera nta handi hantu nokura ico ubuyi bwo kumuha. Nta mafaranga afise ngo noja kugura amata. Nta kintu na kimwe. Iyo rero ivyo yuwene yampaye biheze, ubwo nyene aca yicara akihangana.
Jennifer ufite imyaka ingahe?
Imyaka 18.
18, ndabona ukiri muto cyane. Wavuze ko umaze imyaka itandatu. Mu myaka itandatu mu nkambi rero wimariye iki? Umaze kwikorera iki? Hari icyo wakoze, wagiye mu ishuri, byagenze gute?
Twebwe nkatwe ukuntu twaje tukiri abana matoya, tugeze mu nkambi tubona ni byiza, ukajya twashitse n'abaduhereza pati joni, tugategura usire butanu tugashyira mu nzu, tukanezerwa tukishima, tukajyana ku ishuri tukiga. Nkanjye nagarukiye mu wa gatanu. Hanyuma rero mvuyemo ngera mu rugo nkomeza gufatanya na mama na papa, tukajya duhinga utwo turima bari baduhaye, tugasarura ibigori, twafata nabyo rero tatu tugashiraho. Ubu nyine turagenda mu nkore, tugasanga umunyankore tukamubwira akaduha umurimo, nge na mama na murumuna wanjye akaduhereza umurimo, tugakora mu rutoki saa saba zagera akaduhereza buri muntu agatoki, tugasaha tugahaza tukarya. Umurimo wabura uyu munsi, ejo tukirwaho ngaho, biciye mu gitondo tukajya ahandi naho tugashakisha, gutyo tukabaho gutyo nyine, tugategereza igihe bazafatira, nanjye nkategereza igihe bazambarurira. Usinzi kiriho muri ofisi. Njye nifuzaga kwiga kuko na papa yashakaga yuko niga, hanyuma rero mbona yuko byanze ndabireka, ariko nashakaga kwiga ndeba yuko nanjye naba umuganga, nanjye nge mvura ababyeyi banjye ndetse n'abandi bagenzi banjye, ariko biranga abandi.
Ibibazo by'uburezi, ubuvuzi buke n'inzara bigira ingaruka zikomeye cyane ku mpunzi z'abana n'abategarugori mu makambi hose, ariko leta hamwe n'imiryango ishinzwe gutabara impunzi ikavuga ko batanga imfashanyo ingana n'ibyo baba bafite, ku buryo kuburyo batake muri bibazo byose by'impunzi. Nyamara ariko mu makambi y'impunzi amwe namwe hari mishinga yagishyirwaho impunzi zitandukanye kugira ngo zishobore gukora ibindi bintu byabafasha nk'ubuhinzi, ubworozi n'ubucuruzi byaba mu musaruro kwifashisha gukemura bimwe muri ibyo bibazo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika muri Uganda.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, internet turiho radio ya tuvewa.com.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amavuta abakenyezi basiga mu misatsi yinjiza amafaranga 10% by'ubutunzi bwa Afurika yose ku mwaka. Ariko abakenyezi bahinga ibiterwa bivamo ayo mavuta nk'amavoka nta nyungu babikuramo. Umurundi kazi Christella Kwizera urimo wigira impamyabumenyi y'ikirenga doktora muri kaminuza ya Rennes mu Bufaransa yabikozeho ubushakashatsi, ahamagarira abakenyezi babirimizi kujya mu makoperative abagura amavuta yo mu misatsi, nabo arabasaba gukoresha akorerwa muri Afurika kurusha ava mu Burayi na Amerika. Eloge Wilika neza dutegura inkuru irambuye.
Amatoza akozwe n'ibigo bitandukanye bikorera mu gisata cy'ibijanye n'imideli hamwe n'ubushakashatsi ku vyerekeye imishatsi yerekana ko n'imiburiburi amavuta akoreshwa mu gusukura imishatsi y'abakenyezi hamwe no kuyishariza angana n'ibice 10% by'ubutunzi umugabane wa Afurika winjiza ku mwaka ku mwaka. Umurundi kazi Christella Kwizera yiga muri doktora muri kaminuza ya Rennes mu gihugu cy'u Bufaransa mu gisata cy'imibereho y'abantu ariko abigira ko ivyigwa yahereye mu Bufaransa abandaniriza muri Kenya. Ahejeje kwerekana ivyo yakuye mu matohoza yiwe yaganiriye n'Ijwi rya Amerika atangura tubwira icamuteye kwiyumvira ico cigwa.
Icatumye nyumvira gukora kuri ico cigwa biva muri histoire ya famille yanje kuri nyokuru avyara mama ndavyo mama nyene yambariye nabo bavukana yari umunyokuru akunda kwikorera amavuta yiwe habikambira iva mu mamesa canke akikorera ajya amavuta basiga mu mutwe bitangukana. Hama n'ukuntu twakuze mama tukiri bato ntihatugura amavuta basiga abandi bantu bato yadukorera ikambi yari yigishije gukora nyene na nyokuru. Ibindi navyo biva kubera ndumunagize ingorane z'umubiri kuva kera hama cansanga gukoresha ibyo bitari produit naturel bivuye mu mavuta bajye nyene abarimi bakora amavuta y'amavoka amavuta bibijya bitango kahite cyangwa amavuta bita olive nijyo byanyorohera ku mubiri nkamacinangura kwibaza uko kuntu abantu benshi bariko baravyibukira duhere no niburaye ku bazungu byinshi kabiba muri Afrika nce ntangura kwiyumvira akamaro bizanira abarimyi bacu.
Ako kamaro mwigeme Kwizera asanga kataboneka.
Kugira umuntu abitahure ni kubanza kuraba ikibanza c'umugore mu kibano c'iwacu muri Afrika, kusanga ho kurima ni igikorwa umugore aza gukora kugira arera abana. Rero iyo ari karabikora ntibamufata nk'umukozi akeneye guhembwa cyangwa umukozi w'igisho yunganira uravyo bumenyi bwo gukora amavuta. Kuko kenshi bizanwa n'abazungu ho ngawe wacu muri Afrika bizanwa n'abazungu umwe wiyavye ama projet ngo kugira ngo twere projet y'abagore bazokora amavuta ja ava mu mavoka mwa ntitumenya neza ko bafata nk'abakozi cyangwa ari abantu baje gufasha. Ikibazo yesha kiriza ni gutufasha umuntu afite ikintu keneye cyane. Jeff Rambona uko ibintu bimeze ntacho bahungukira.
kugira ngo bunguke wa murundi kazi mu byigwa byiwe afite impanuro atanga
ni gutangura kwigisha abagura abafite ayo mahera ukabereka ko uretse packaging ihinduka kensha ama produits akorewe iwacu aba arusha ayavuye hanze tukwereke kwere yuguze ikintu gikorewe iwacu ucubona ayo mahera yawe hagiye nawo murimye atoronka rapidement abadandaza ayo mavuta bazoshobora gutanga ubuzi cyo nca mbere cha kabiri nibaze ko batagura kensha no kutamenya na kujya kunutujizemo ko ikiva hanze cha makirushi ikintu cyiwacu je ni hereyeko ikintu gikori wanje ni ibintu bitarimo amaproduits chimiques kuko simbona kamaro ko gusaneza ku mubi uri kuri yahura mu bijanye n'amagara ya basanzwe nka kujya bidefiza kera ubu ariko barabiheba kuko turazi yuko so mushatsu chicagus ngo bashobora no gutera izindi ngorane zijanye na bijya bitango perturbateur endocrinien usanga bitera ingorane mu bijanye no gushaka kuvyara canke bigagutera izindi ngorane zo zijanye na cancer naho ayo ma etude 12 n'imishatsi yabirabure ataratera imbere turavyi ivyo werekana ku y'abazungu turabona igaruka mbi ko nabo nyene batudandaza ko ivyo hanze baza gucukura ubutaka bw'iwacu
amavuta n'ibindi bintu bikoreshwa mu gusukura no gushariza imishatsi y'abakenyezi n'abigeme cyane cyane bizwi ko byimburwa mu bihugu bya Afrika y'uburengero Kitera Kwizera avuga ko agomba kubandaniza ivyigwa vyiwe mu karere ka Afrika y'ubuseruko harimo Burundi n'u Rwanda kuko yasanze biterwa nk'amavuka yimbuka rwose harimo ivamo amavuta meza cyane akoreshwa kandi afite akamaro ku mibiri y'abantu n'ubwo ako karere katavugwa cyane muri ico gisata ibihugu nka Kenya n'Uganda amaze gutangura guhingura amavuta akoreshwa mu gusukura imishatsi ku rwego mpuzamakungu. Eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo ifise ikibazo mwo kurikira ibiganiro vyacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 45, metero 31 na metero 41. Bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu gihe mirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo ifise ikibazo mukurikira ibiganiro vyacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwotwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Utwo tuntu tw'ibyuma mutubabarire, nta shyano riguye bijya bibaho. Maze rero nk'uko twabisezeranye Fidele Niyongabo, turacyari kumwe. Fide, watwibutsa muri makeya ingingo z'ingenzi z'amakuru yo hirya no hino ku isi mbere y'uko dusoza.
Nivyo Thomas, twabwiye abadukurikiranye makuru turatubafitiye ko ngaha muri Amerika iyugagwa ry'imirimo imwe imwe ya leta rigeze ku munsi ubwire wa 2025 no munsi wa mbere akaba atabimenyetso bihari by'uko ibintu bigiye guhinduka. Ivyo ni mu gihe Perezida Donald Trump n'abademokrati batavuga rumwe nawe babandanya guterana amajambo ku mafaranga Trump asaba kugira akoreshwe mu kubaka uruhome ku nkengera z'ububi Amerika ihana na Mexico. Abademokrati ntibashigikiye na gato itangwa rya mafaranga. Mu butumwa yanditse kuri Twitter, Perezida Trump yavuze ko yanindiriye abademokrati impera indwi yose irangiye. Avuga ko bategerezwa kurangura amabanga bajejwe k'umutekano ku rubibe na Mexico utegerezwa kubahiriza. Ku bijyanye na Congo, twabwiye ko ibihugu bibanyi biriko bisaba gusubira guharura amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu arimo amatata aheruka kuba muri icyo gihugu. Ivyo bihugu bisaba ko hoshigwaho leta y'ubumwe kugira ntiyabe umutekano muke mu gihugu. Itangazo ry'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini n'ibihugu bigize ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afrika mu bumanuko SADC riraremera leta ya Perezida Joseph Kabila agiye kuva ku butegetsi kugira leta yiwe tori nyishu iciye mu mahoro ku matati yerekeye amatora aheruka kuba atera yiyongera muri Congo. Martin Fayulu yatangajwe ko yarangije mu kibanza cya kabiri yarashingishije urubanza muri sentari zeje kubarizwa irizo mashingiro mu mpera z'indwi turangije. Yasabye ko amajwi asubira guharugwa. Fayulu yagiriza Perezida Kabila ko yumvikanye na Felix Tshisekedi avuga ko yari yarangije mu kibanza cya kabiri. Ku yindi nkuru yerekeye Afrika, twabwiye ko abasirikare b'igihugu cya Zimbabwe barungitswe mu bice bimwe bimwe by'umurwa mukuru Harare, aho igipolisi cyatanye mu mitwe n'abari mu myekano y'ukwiyamiriza iduzwa ry'ibiciro by'ibitoro. Umenyeshamakuru akorera itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika, Associated Press, yatangaje no musi kwa mbere ko amakamyo atatu arimo abasirikare barungitswe mu gice cya Chitungwiza kiri mu manuko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru Harare butana mu mitwe hagati y'igipolisi n'abari mu myerekano vyabereye muri ico gice.
Ijwi rya Amerika, shuti zacu mwese uko mungana, turabashimiye ko mwakurikiye aya makuru. Tubifurije kukomeza kugubwa neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugira umugoroba mwiza, murakarama.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.